Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Mwiriwe neza nshuti namwe bagenzi, turi kumwe kuri uyu mugoroba w'umunsi wa kane itariki 12 z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'2015. Muri studio 17 muri kumwe na Oriane Itangishaka
na Eugenia Mukankusi hano i Washington DC, nanjye ndabaramukije mbahaye ikaze mu biganiro byacu byo kumugoroba. Ubu ni saa moya n'igice i Kigali mu Rwanda n'i Bujumbura mu Burundi, i New York ni isaa 7 n'igice z'amanywa.
Ikintu dusaba cyane cyane ni uko abakenyezi boja mu nzego zifata ingingo kugira ngo nabo bashobore gushyikiriza ibibazo byabo.
Uyo ni Godelive ni nahazwe umushikiranganje jeje imigambi yo gufatana munda mu Burundi mu kiganiro yatanze ku nama ya ONU yiswe Beijing 20 years after iri kirabera New York muri indwi. Ni mukanya gato mu makuru yo mu biyaga binini. Mukanya gato kandi turabashikiriza makuru avugwa hirya no hino ku isi. Mugume ku maradiyo yanyu.
Noneho n'umwanya w'amakuru, amakuru aturuka muri Somalia havuga ko higisa na drone iyo ndege itagira umudereva ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yakubise imodoka yari itwaye abategetsi bo mu mutwe w'abarwanyi wa Al-Shabaab. Abategetsi ba Somalia n'abandi bantu bari hafi ya Al-Shabaab babwiye serivisi y'igisomali ya hano ku ijwi rya Amerika ko iyo ndege yitwara ya Amerika yagabye igitero kuri iyo modoka kuri uyu wa kane nimugoroba hanze y'umujyi wa Bardeer uri mu majyepfo ashyira uburengerazuba bwa Somalia. Nk'uko amakuru aturuka mu karere bivuga, iyo modoka yari yibasiwe ni ya Adan Garar, umutegetsi mu rwego rwo hejuru muri serivisi y'umutekano ya Al-Shabaab. Garar byemezwa ko hakorana n'abagabo bafite intwaro bagabye igitero ku gice kirimo amaduka cya Westgate muri Kenya mu mwaka w'2013, hagapfa abantu barenga 60. Abageze amakuru kuri Radio Ijwi ry'Amerika bavuze ko imodoka yashwanyaguje iyo ndege yitwara yashwanyaguje imodoka nta cyahise ariko gitangazwa niba garari yaba yaguye muri icyo gitero. Mu gitondo Al-Shabaab yari yigambye igitero kibasiye umuyobozi ukomeye wo muri politiki muri Somalia. Icyo gitero cyahitanye abantu 8.
Tuzi hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika naho kuri uno munsi wa kane abapolisi babiri barashwe mu gisagara cya Ferguson kiri muri Leta ya Missouri mu burengero bw'igihugu nyuma yaho ubushikiranganje bujejwe ubutungane busohoye icegeranyo kirimo ibyagirizo by'uko ibiro by'igipolisi cy'ico gisagara gikoresha amacakubira akomeye mu bikorwa byacu. Igitero kuri abo bapolisi cyagizwe aho abanyagihugu bariko baragira imyerekano yerekeye ibyavuye muri ico cegeranyo imbere y'ibiro bikuru by'igisagara cya Ferguson, ibiro bikuru vya polisi. Abo bapolisi bempi bariko baravugwa kandi bitegekanijwe ko bazokira. Umutegetsi mukuru w'ivyo biro vya polisi John Belmer yavuze ko igitero cyagizwe n'umuntu yari yihishije kandi ko batazi iyo ayo masasi ya Java. Igipolisi cyatanguye amatohoza ariko muri aka kanya nawe barahagarika kuri ico gitero.
Iri ni radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Imyanzuro ibiri y'inteko ishinzwe umutekano ku isi ya ONU yemejwe mu mwaka ushize yananiwe kugira icyo ihindura mu mibereho y'ikiremwamuntu muri Siriya mu byerekeye kurushaho kurengera abasivile ibarinda urugomo cyangwa ngo igire icyo igeraho kubirebana n'umwanzuro wa politiki ku kaduruvayo kari mu gihugu. Ibivugwa muri raporo nshya y'imiryango mpuzamahanga itanga imfashanyo yatangaje kuri uyu wa kane. Iyo myanzuro yibanda ku gusaba impande zose kwihutira kurinda abasivili no guhagarika ibitero bitarobanura, igasaba kureka imfashanyo zikagera ku bantu bazikeneye. Cyakora itsinda ry'imiryango irenga 20 itanga imfashanyo ryavuze ko imyanzuro yirengagijwe cyangwa yasuzuguwe bituma abanyasiriya barushaho kuzahara abandi bahitanwa n'ibitero. Mu gihe imyanzuro ya ONU ifite ububasha imbere y'amategeko bwo gusaba ko ibyo bintu bihinduka, abageza kanama k'amahoro ka ONU n'ibihugu bishyigikiye iyo myanzuro bafite ijambo rikomeye mu byerekeye politiki, diplomasi ndetse no mu bireba imari hamwe n'ubushobozi bwo gutuma izo mpinduka zibaho mu by'ukuri. Hatagize ibikorwa byihariye bya guverinoma biba ibisabwa muri iyo myanzuro bizakomeza kuba amagambo ari mu mpapuro. Iyo raporo yo kuri uyu wa kane inavuga ko iyo myanzuro idashobora kongera kwirengagizwa.
Abasirikare ba Iraq babandanyije gukomeza igikorwa cyo kwigarurira igisagara cya Tikri bacaka abagwanyi ba Islamic State bagifashe kuva mu kwezi kwa gatandatu k'umwaka uheze. Igisagara cya Tikri kiri hagati na hagati y'umugwa mukuru wa Baghdad n'igisagara cya Mosul mu buraruko bwa Iraq nacyo nyine cyafashwe na Islamic State mu mwaka uheze. Abakomanda b'igisirikare cya Iraq bamenyesha ko ico gikorwa bamazemo indwi zibiri kigenda gitera intambwe nziza. Kumuhinga muweje ku munsi wa gatatu, Hadi al-Ameri, umukuru w'umwe mu migwi ikomeye y'abayisilamu b'abashiite bitwaje ibigwanisho kandi bashigikiye igisirikare cya Iraq, yatangaje ko abagwanyi ba Islamic State bafise guhitamwo hagati y'ugushira ibigwanisho hasi canke urupfu. Abasirikare ba Iraq ibihumbi n'ibihumbi bifatanije n'iyindi migwi y'abitwaje ibigwanisho bagiye hamwe kuva mu ntango z'indwi iheze muri ico gikorwa cyo kugwanya Islamic State. Yamara korono musi wa kane nyene abagwanyi ba Islamic State barabandanya ibitero vyabo haciye amasaha make biyitiriye igitero cya bombe cyagizwe ku biro by'igipolisi i Tripoli ku mugwa mukuru wa Libya, aho ico gitero cyakomerekeje umupolisi umwe.
Nadijwe rya America Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Iyi ni gahunda ya radio yacu tuyibagezaho buri munsi kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu kuri radio Inshuti ya Bose FM 88 n'ibice bitatu no ku ijwi rya Amerika FM 104 n'ibice bitatu i Kigali. Mu Burundi ho mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2.
Mushobora kandi kudushikira mukoresheje adresi yacu ya email ni radio yacu @gmail.com. kuri Facebook adresi yacu ni VOA radio yacu. Kuri rubuga rwa internet site yacu ni www.radioyacu.voa.com. Ubunaho n'umwanya w'amakuru yo mu biyaga binini dutangurire mu Burundi. Maître Isidore Rufyikiri agiye kwitoza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu mu matora yimirije iyo mu 2015. Uyu yahoze atwara urwego rw'abashikirizwa manza avuga ko akarusho asanga azanye ari ubuntu bwiwe. Murantunga Tabita Mukamusoni yakurikiranye ico kiganiro yahaye abamenyesha makuru. Tumutega amatwi.
Mukuza kwitoza kumukuru w'igihugu ku Burundi ishonje ndusha abandi si program akabirya ni jewe nyene ukondi no mu buntu bw'iwanje.
Aho hari mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru kuri uyu wa kane, umushingwamanza Isidore Rufyikiri amenyesha ko agiye kwitoza ugiti ciwe kuko amaze imyaka myinshi abona intwaro zose zirangwa n'inyonyezwa ry'amatungo ya leta. Namubajije icyo yishimikije nabo yizeye ko bazomutora.
Ntibaze yuko nirebanga naha muri sare urana ko hariho abambere baje kubashigikira bibaze ngo nabaje bitembere. Ikindi naco ntaragushigikira niyo ufise urubanza kwibaze kuri ubutahira urabatumira nzobamenyesha Burundi yuko ngomba kwitoza. Abanzi bazontora, abatanze nzobimenyesha, abatazontora ntaco bazotora abandi.
Nayo akarusho azanye uwo yahoze arongoye urwego rw'abashingwamanza avuga ko azanye ubuntu bwiwe kuko imigambi bose berekana mu mvugo isa n'uko ari imwe.
Akabirya ubwa mbere jewe ndaze muri jewe nyene mu kuntu ndemwe gushika umunsi ko jewe ufikiri Isidore ntarumubeshe. Akabirya nzanye abarundi jenza kuba kura nzoza ngomba kurahira imbere yabo ndi jewe rusikira n'izeye mukanyemerera ko no barongora cenzo bazanira amahoro kuko ndazi ingorane zibuza amahoro yo ziva ndazi yo ziva zabi ziva indani zabi ziva ku mukuru w'igihugu ku butegetsi bw'umukuru w'igihugu zabi ziva no hanze ndazizi.
Ninde amushigikiye Maître Isidore Rufyikiri yatangaje ko hakigiye kinini yitegura ngo n'ubu yaritunganyije bikwiye.
Imyaka ngize nihweza nsome vya politike simiki. Ntimwibaze yo ngo umuntu agize vya politike n'umuntu yama ariko ari imangwa ari mugambwe kanaka ari mugambwe kanaka. Hari abantu benshi bagira politike kandi bazi politike mutariga nubunga mugambwe no kumure kwikigira ikiringo cyazo kitarashika cyane yuko ashima gukora gutyo udafise uburyo bw'ingene abantu bawe abarundi tuvuye ko aribo tuyo turavuga bazotekana imyaka myinshi bakabaho banezerewe izo bintu ntacyo bikumarira abandi bazakwiye gusambura kwa kabitwara
ariko ngo ntabwo bafise bwo gutsindwa kuko ntahamiye ubutegetsi
kandi je mukuza kwitoza iga je sinje mpahamiye ubutegetsi cenje kugira abanyagihugu gusa nti jewe ndifuza yuko muntora nkabafasha nkabegere twatungana neza iki gihugu cacu je sinzotanga ngo are cyangwa ndyame jewe ndafise ibintu bintunze bikeyi mugabira bise bintunze kandi ndabimbeshejeho neza nta butegetsije mpahamiye nta na gatonya icyo gituma nzaniye umugisha bamenye yuko hari umurundi abashakira neza wundi atavuye atayingombwa kwava muyo migambwe ivugwa iharawe
Maitre Isidore Rusikiri yahoze arongoye urwego rw'abashingwamanza bo mu Burundi munyuma leta y'u Burundi ifata ingingo yo kumwaka uburongozi bw'ugo rwego ubu agiye kwitoza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu mu matora yimirije I Bujumbura Tabita Mukamusoni ijwi rya Amerika
Tuve mu Burundi noneho tujye mu Rwanda ihuriro ry'imitwe ya politiki yemewe mu Rwanda rimaze kwitorera abayobozi baryo gusa ishyaka Green Party naryo ryinjiye muri iryo huriro rivuga ko uburyo bwo gutanga umukandida umwe rukumbi ku mwanya w'ubuyobozi hakaba ari na utorwa bigaragara ko uwo mwanya ubutapiganiwe uko bikwiye Iyi nkuru twayiteguriwe na Sumuta Kaboye.
Ubwo hatorwaga umunyamabanga nshingwabikorwa ku mwanya wo kuyobora ihuriro ry'imitwe ya politiki yemewe mu Rwanda hatanzwe umukandida umwe urasanzwe Oswald wo mu ishyaka riharanira kwishyira ukizana kwa muntu PR wahise ahundagazwa amajwi 41 kuri 48 y'abari bitabiriye amatora ibi ni nako byagenze hatorwa umuvugizi w'iryo huriro Mukama Kayiranga Alphonse waturutse mu ishyaka ry'abakozi PSL nawe wamamajwe wenyine agatorwa ku bwiganze bw'amajwi 41 kuri 48 y'abitabiriye amatora bose abatowe bose bagiye bamamazwa na bagenzi babo kandi uwavuzwe akaba ariwe mukandida wenyine wagumaga kuri uwo mwanya watorerwaga nta burundi bahangana kuri uyu mwanya umuyobozi wa Green Party Frank Habineza wavuga ko amatora nkaya atagaragaza ko habayeho ipiganwa risesuye
ibyo ntacyo nibyo turimo kwibazaho cyane tubona nta competition hari turifuza yuko aya matora azaba mu competition kubera ko uko byabaye gusa twebwe ntabwo twari dufite uburenganzira bwo kwiyamamaza kubera ko twari dufitemo ubuvugizi wungirije ariko aho twatubifite uburenganzira twabigaragaje ko tuguma kwa muri komisiyo kandi byabaye ibyiza aho kugira ngo bibe nk'aho uko byagiye haba mu competition iyo byabiza kurushaho
umuvugizi w'ihuriro amara igihe kingana n'amezi atandatu uwatowe bwana Mukama Kayiranga Alphonse yavuze ko agiye gukomereza aho wasimbuye yarageze abajijwe icyo agiye gukora mu gihe atowe havugwa ibyo guhindura itegeko nshinga ndetse ko hari abaturage bamwe bakomeje gusaba umukuru w'igihugu kuzongera kwiyamamariza indi manda ya gatatu wakavuga ko hakiri kare adashobora gusubiza iki kibazo
ngiye uko mbibona uno munsi ngitangira iyi mirimo ndumva atari byo twahera ndumva mwabaza mukambaza ibyihuriro wende iby'ubutaha twazongera guhura ukabona kubaza icyo kibazo ngiye ndumva twabanza tugahurira tukaganira ku byerekeye ihuriro ibyo tukazayivuguta
Abanyapolitiki banyuranye bagize icyo bavuga ku bimaze iminsi bisabwa n'abaturage ndetse n'abamwe mu banyapolitiki ku itegeko nshinga ryahinduka maze umukuru w'igihugu agakomeza kuyobora u Rwanda aho twavuganye banyuranye duruko babidutangarije uyu ni bwana Mukama Abbas umuyobozi wungirije w'ishyaka PDI
icyo gitero twakigize kuva muri 2010 turanashima ko n'abanyarwanda none babonye ko twatekereje neza tuyikomeyeho kandi turabyifuza cyo dusaba n'uko gusimana izadufasha Ese excellence abitwemerera ako niyo ubonye iyo ugiye mu baturage abatuko bamwifuza nibigaragaza ko n'umuntu ufite impano afite ubuhanga tu abantu dafite ibyo akora bikora ku nyungu z'igihugu mu gihe cyose igihugu kiyobora neza tunabyishimiye ari abanyapolitiki n'abaturage aho utabikunda yabatekereza gute
hari abandi bayobozi b'imitwe ya politike twaganiriye bateruye ngo bavuge aho bahagaze kuri iki kibazo gusa bakavuga ko bizaturuka ku bushake bw'abanyarwanda uyu ni bwana Nkubana Alphonse wo mu ishyaka ry'ubwisungane bwa benshi n'iterambere
ubu ngubu turategura konje muri iyi minsi yo kuri icyo tubivugaho ariko aho duhagaze abanyamuryango benshi bakunda kutuganiriza nabaduha n'ibyifuzo baravuga bati abanyarwanda mu rusange bemeye ko itegeko ryahinduka nta kibazo gihari kandi koko nibyo kuko ikintu niba ari cy'umuntu ari umutungo bwite w'umuntu abufiteho uburenganzira igihe cyose abishakiye kandi nta muntu n'umwe ushobora kugira icyakora ku mutungo w'umuntu.
Umuyobozi w'ishyaka Green Party Bwana Frank Habineza niwe munyapolitike wa mbere watangaje mu Rwanda ibinyuranye n'iby'abagenzi be avuga ko adashyigikiye ku itegeko nshinga ryahinduka.
Twasobanuye ko ishyaka rya demokarasi n'ubwiyunge yuko tutashyigikiye ihindura ry'itegeko nshinga kugira ngo abe mu manda ya gatatu ntabwo tubishyigikiye. Turifuza yuko itegeko nshinga riguma uko rimeze kandi turasaba ko nyakubahwa Perezida wa Repubulika nk'uko yijeje Abanyarwanda yuko aramutse arangije atafite umuntu umusimbura yaba yarananiwe twifuza yuko batamunaniza kugira ngo nawe azagire indi mirimo akora abone ko undi mukandida baba muri ishyaka kandi ishyaka ryacu naryo ryiteguye kuzatanga umukandida ku mwanya wa Perezida wa Repubulika muri aya matora y'ubutaha.
Abahagarariye ihuriro ry'imitwe ya politiki bagira manda batorerwa zitarenga kuba umuvugizi bimara amezi atandatu gusa naho umunyamabanga nshingwabikorwa akamara imyaka itatu ishobora kongerwa rimwe. Iri huriro ry'imitwe ya politiki yemeye mu Rwanda burigizwe n'imitwe ya politiki 11 harimo ishyaka rya Green Party ari naryo riherutse kwinjira muri iri huriro. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Tugaruke gato mu Burundi, hasigaye umunsi umwe imbere yuko intumwa z'inama mpuzamakungu ijejwe umutekano zishika mu Burundi, amashirahamwe atarondera inyungu za politike yandikiye ako kanama bagabisha ko mu gihe umukuru w'igihugu cy'u Burundi yo kwitoza inshuro ya gatatu ashobora kwaduka uruhagarara mu gihugu. Mugenzi wacu Frederic Nkundikije yavuganye na Armel Akate, umwe mu baserukira imwe muri ayo mashirahamwe. Tubatege amatwi kuri icyo kibazo.
Amashirahamwe adaranira ubutegetsi yo mu Burundi asanzwe yaragiye hamwe mu runani rwo kugwanya kiringo cya gatatu cya Perezida Petero Nkurunziza. Uyu munsi yasohoye urwandiko yarungikiye intumwa z'inama nkuru y'umutekano w'igisata cy'ishyirahamwe ONI kugira zibasabe bashobore kuba hafi u Burundi, bashobore guhanura n'icyubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi, bahanure abanyepolitike, bahanure umugambwe CNDD-FDD ko umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza atohirahira ngo yitoze mu kiringo cya gatatu cy'umukuru w'igihugu.
Ni kuki mushyana Armel niyongere mutorindira ngo ico kibazo cha manda ya kabiri cyangwa ya gatatu gitoregwe inyishu n'abahinga banonosoye ibwirizwa shingiro ko ni kibazo abantu bavuga ukuntu gutandukanye bivuye ku mirwi barimo? Ni kuki mutorindira abo bahinga bakabanza bagacurubanza?
Twarerekanye neza yuko abo bavuga bati reka tubanze tubaze abacamanza bo muri sentare bayize ibwirizwa shingiro. Abacamanza w'u Burundi, ubutungane bw'u Burundi ntibyigenga. Abacamanza ari muri iyo sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro anomwa n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi. None abo bacamanza anomwa n'umukuru w'igihugu nibo bazoza kumubuza ati ikiringo cyawe gihuye n'amategeko.
Bari ku mugambi uri ku butegetsi bavuga ko utwigoro tumeze gutyo cyane cyane tw'amashyirahamwe atanyuguza politiki afise mu Burundi hamwe n'imigambwe itavuganwe na leta ari wundi buryo bwo kugira kudeta abo mwabwiriye.
Abo no kubabwira yuko twebwe tutarota tujya mu bashaka gusenyura inzego za leta. Ibyo ntibiri no mu migambi yacu kuko gusenya inzego za leta aba ari ubushaka ubufata ngo bushikire. Twe tuvuga duti amaraso nyabuna ntaseseke.
Hari abarundi baba bafite amakenga mu nshinga ntahe Armel niyongere, mu gihe hari imirwi ivuga ko amaraso ashobora guseseka mu Burundi bakaba bibutsa ibintu bibi cyane rwose byabaye mu Burundi. Ivyo bintu ntimona ko biteye ubwoba Barundi iyo havugwa amaraso aseseka?
Nicyo gituma kubera twibuka neza imyaka iheze ingene amaraso yasesetse abantu bakicwa, ugasanga abantu bazira ubusa, bakazira ubwoko, bakazira imigambwe, aricyo bituma dusaba yuko umukuru w'igihugu cy'u Burundi yoreka kujyana Abarundi muri ayo mayira abiri kugira hashobore kuba ukutumva neza ibiriko birakogwa. Abanyagihugu ugasanga baratanyemwo, baratanguye gusubiranamwo, ugasanga birashobora gusesa amaraso. Twe twabivuze mu gukinga
mu majambo make cyane rwose mushyana Armel niyongere. Icyo kibazo cya manda ya kabiri cyangwa ya gatatu kivugwa kwinshi nk'uko twabivuze, mbega Abarundi boba badashaka ko yitoza bangarinke?
Igiti tigiri ntacho tuzi mugabo turavye abarundi nyene bose baguma babaza bati none umukuru w'igihugu uko yagize kiringo ciwe nimubona yuko ariko arenga amategeko abarundi rega ni batwembe abarundi nabo bantu bose bari ko bariyamiriza abarundi bari muri abo bakirisu mwumvirije ijambo ry'abepiskopi
ikintu mwiteze ko inama eka abaserukira inama mpuzabakungije umutekano bazobaha nkishu n'inkike
inama nkuru y'umutekano ugifata cyawo ni kenshi yo mubonye bahagurutse bakaza ari abantu bangana kujya ntibabaje gutembera hajya nabo nyine ngira barumvise yuko mu Burundi hari ubwoba bw'abarundi hashobora kuba ibintu biteye nabi bihungabanya gato y'akazi na muntu hajya ntibaje gutembera kibaza ro yuko ko twumvise azobonana n'umukuru w'igihugu afite tuzobonana ejo aho bukera kibaza yuko azohanura umukuru w'igihugu haba bo barafise n'ubundi buhinga bwo kuganira n'abaserukira ibihugu bisanzwe biri muri ONI.
Ahmed Niyongere umukuru w'ishyirahamwe Akata yavuga ku izina cyane cyane ry'amashyirahamwe atagira inyungu za politiki mu Burundi. Murakoze cyane rwose ku kanya maduhaye.
Murakoze namwe.
Urakoze nawe Frederick Nkundikije kuri ico kiganiro uwo yari Armel Niyongere nkuko muvyumvise uwo mwishirahamwe Akata.
Tusubire noneho mu Rwanda urukiko rukuru mu Rwanda urugereko rwa Musanze ruhanishije abaregwa barindwi igihano cyo gufungwa burundu. Bane bahanishwa gufungwa imyaka 14 abandi batatu bagirwa abere. Abaregwa bose uko ari 14 bari bakurikiranyweho ibyaha by'ubugambanyi bwo kugirira nabi ubutegetsi buriho no gukorana n'umutwe w'iterabwoba wa FDR. Eric Bagiruwubusa yari Musanze mu majyaruguru y'u Rwanda.
Babiri babiri babuhanye mu mapingu uko niko abaregwa bose uko ari 14 mu mpuzankano y'iroziranga bagororwa basohotse mu modoka ya gereza bameze kuri stade ubworoherane y'akarere ka Musanze mu majyaruguru y'u Rwanda. Abaregwa bose uko ari 14 ubushinjacyaha bakurikiranye ibyaha by'ubugambanyi bwo kugera nabi ubutegetsi buriho cyangwa kwivugana umukuru w'igihugu Paul Kagame, gukorana n'umutwe wa FDR ubarizwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kugeza ubudacana uwaka n'ubutegetsi buriho mu Rwanda, icyaha cy'ubwicanyi no gukomeretsa ku bushake no kwinjiza intwaro mu gihugu mu buryo bunyuranije n'amategeko. Mu gihe cyiganjemo imvura nyinshi, umucamanza yifashishije indangururamajwi yasomeye buri umwe ibyaha akurikiranyweho n'impamvu bimuhama cyangwa akabigerwaho umwe, ahereye kuri Jotam Nsengiyumva ufatwa nka kizigenza w'itsinda ryose. Ubushinjacyaha bumukurikiranye ibyaha buvuga ko bikomeye, yemeye mu nyandiko mvugo yakoreshejwe zose ko yagiye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu gukorana na FDLR kandi ko yamuhaye imyitozo ya gisirikare. Ubushinjacyaha bumukurikiranyeho kandi ko yayoboye igitero cya grenade cyagabwe ku icumbi ry'umuyobozi w'akarere ka Musanze gihitana umwana we. Ni igitero uregwa avuga ko yari yagitumwemo na Bwana Bose ni bamwe Emmy, guverineri w'intara y'Amajyaruguru, kuko ngo yari afite impungenge ko umuyobozi w'akarere ka Musanze yashoboraga kumusimbura kuri uwo mwanya. Bose ni bamwe ngo yari yamwemereye miliyoni 10 z'amafaranga y'u Rwanda akanamwubakira inzu mu mujyi wa Kigali. Ahari ku rukiko ruvuga ko uregwa yaranzwe n'imvugo zitandukanye ku buryo no kwemera ibyaha ngo rwasanze atarabikoze mu buryo budashidikanywaho. Umucamanza avuga ko uregwa yakoze ibyaha bigize impurirane z'imborezamugambi agamije kugira nabo ubutegetsi buriho bumuhanisha igihano gisumba ibundi cyo gufunga ubuzima bwe bwose. Byabaye cyo kimwe na Sadiki Habimana na bagenzi be batanu, mu gihe Kamari Theoneste na bagenzi be bane bahanishwe gufunga imyaka 10, naho Jacques Icyizere na bagenzi be babiri bagirwa beri ku byaha bakurikiranyweho. Urukiko rutegeka ko bahita barekurwa rubanza rukimara gusomwa. Umucamanza kandi yategetse ko Madame Winifred Mpembye Mungu uyobora akarere ka Musanze azahabwa impozamarira ingana na miliyoni 9 z'amafaranga y'u Rwanda, mu gihe umuryango wa Clement Mucyurabuhoro wari umupolisi nawe waguye mu bitero bya grenade wo wagenewe miliyoni 36. Madame Winifred Mpembye Mungu yabwiye Ijwi rya Amerika ko kunyurwa n'imyanzuro byo bigoye bitewe no kuba yarabuzuwe.
Ndumva nta kintu nakongeraho, iyo uzuwa ntashobora kugaruka, kuvuga ngo uranyurwe nuko uwagiye ntabashobora kugaruka, ni ukuba warabayeho n'ibyaguhungabanyije ntibabishobora kugaruka. Ariko twizera ubutabera bw'igihugu cyacu, ubushobozi bw'urukiko, tubiharira byose, tubiharira ubushobozi bw'urukiko.
Bamwe kandi mu batuye mu karere ka Musanze nabo bavuga ko urubanza hari icyo rubasigiye.
Somo mbonye kuri uru rubanza nuko buri muntu wese yakwirinda icyaha kandi akazajya akora ibyo yatekerejeho, kuko biragaragara ko bamwe muri bo bagiye bagenda mu kigare batazi nuko byagenze. Rero isomo nkuyemo nuko umuntu yajya akora ikintu azi neza, azi n'icyo kigamije.
Yasuye akarere ka Nyabihu aba bakimara gutabwa muri yombi. Umukuru w'igihugu Paul Kagame yeruriye uwashaka guhirahira akomeza gukorana na FDLR aha hari mu kwezi kwa gatandatu
bwo ndaberurira ntawe ndi bunyiri ruhande uzajya bacika ntago azajya acika abandi ibi ngibi mujya mwumva abantu bavuga njye numva eregisi tubamo natwe turayize yo mu maradiyo bavuga ngo abantu ba ngo bafashwe ngo bafunze ngo babuze ngo nubwo tutemera ko bahungabanya umutekano w'abantu ngo ariko iki ahubwo turaza kongeraho kubafata gusa usibye kubafata turaza kujya tubarasa ku manywa y'ihangu rwose niba abantu bashaka kumenya ukuntu dufata uburemere bw'umutekano wacu w'abanyarwanda turaza kubibereka ku manywa y'ihangu
uru n'urubanza rwaburanishirizwaga ku karubanda bitewe n'uburemere bw'ibyaha barirwa 14 bari bakurikiranyweho n'ubwinshi bw'abayitabiraga kumva iburanisha ku bantu batandatu gufungwa burundu ni igihano n'ubusanzwe kitagiye kure y'icyari mu byifuzo by'ubushinjacyaha mu iburanisha riheruka ryo ku itariki ya 12 z'ukwezi kwa 12 umwaka ushize wa 2014 cyo guhera mu buro mu bayobozi b'inzego z'ibanze bagaragaye muri uru rubanza barimo Alfred Nsengimana wayoboraga umurenge wa Cyuve uyu yarashwe n'abacungagereza i Musanze ataragezwe imbere y'ubucamanza Eric Bagira Ubusa Ijwi rya Amerika i Musanze mu majyaruguru y'u Rwanda
Uno musi abatwandikiye bakoresheje kibanza cacu ca Facebook bavuze ku rugendo mu Burundi rw'abaserukira urwego rw'ishyirahamwe mpuzamakungu rujejwe kubahiriza umutekano ku isi na kamo batewe n'amashyirahamwe adaharanira ibyicaro vya politike bongiye baravuga ku vyatangajwe na Maître Isidore Rufyikiri yuko agiye kwitoza mu matora yo mu 2015 mugenzi wacu Fidel Niyongabo aradushikiriza ivyumviro vy'abanywanyi bacu
urakoze Oriane Kubijanye n'urugendo rw'abaserukira ugwego gwishyira hamwe mpuzamakungu ONU rujejwe kubahiriza umutekano ku isi mu Burundi n'akamo katewe n'amashyira hamwe adaharanira ibyicaro vya politique Ntwari Celestin Mugisha ni barebere ati hamwe icozana amahoro mu Burundi nta mpamvu yo kwigumura canke kugwanya Afrika dukeneye amahoro ahoraho Munyawera w'ibuyoga Faustin Shagi avuga ati ni byiza ivyo nibintu bizima gukumira ibyaha bitaraba naho kwiyamamaza byo iyo uravye azo kwiyamamaza kibasumba Blaise avuga ati ubwo bwicanyi igihe bwavugiwe mu mureke yiyamamaze nibuba amateka azoyimubaza kuko byavuzwe kera Rosette yategeka imana yankurije amahoro avuga ati amahoro niyo twifuza abarundi bose kandi tubandanya kugira tuti muzogira amatora meza aciye mu muco no mu bwigenge kandi mu mahoro n'umutekano bigaragara mo classic ati abarundi dushaka amahoro ntidushaka maraso rero sinumva uburyo Petero Nkurunziza azokwemera kwitoza mu gihe we nyene kubwiwe abona ko abatari bake biyamiriza kwitoza kwiwe hategeka imana David we avuga ati abo bashaka kuza mu Burundi bashaka kwerekana ko kuba president Petero Nkurunziza niyongera kwiyamamaza hazoba ikibazo oya siko bimeze kuko twebwe abanyafrika ico dushaka ni president yemegwa n'abanyagihugu ahubwo reka tubihanga amaso naho ko vyatangajwe na Maître Isidore Rufyikiri yahoze atwara urwego rw'abashingwa manza kwagiye kwitoza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu mu matora yimirije yo mu mwaka w'2015 mu Burundi Arida Kirezi avuga ati mu cyongereza bavuga ngo wait and see inkotanyi buhoma David ati ni mumureke nawe agerageza pime mahigwe yiwe nimba atamiziro afise ntibosanga nawe ejo yabaye president w'u Burundi kandi erega ivyo vyose birashoboka
urakoze Fidel Niyongabo bagenzi mukunda radijwe rya Amerika ibiganiro twabateguriye kuri no mugoroba bigarukiye ngaha turashimiye engineer Michael Dubinsky murantunga na Fatuma Kalala Alimasi badufashije mu buhinga bw'ivyuma mwari kumwe na Oriane Itangishaka kuri micro
na Eugenia Mukankusi tubashimiye mwese ko mwateza amatwi tubararike kandi ibiganiro byacu bisanzwe muzumve ejo mu gitondo guhera isa 11 n'igice mwese mugire ijoro ryiza na hejo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.